radio y'indundi culture amakuru mu kirundi
ndabahaye mwiriwe ndabahikaze muri amakuru radio y'indundi culture yabateguriye ku mugoro wa kuri wa kabiri tariki ya gatanu kwezi k'umunani 2025 hagizwe n'izingingo nkuru mu ruzikurikira Nestori nao nuye yari umushikiranganje w'ikigega ca leta niwagiye ku umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi akaba hejeje kurahira imbere y'inama nshinga mateka kabasubiriye Gervain Ndirakobuca agiye kurongora inama nkenguza mateka yatowe kuri uyu wa kabiri abadandaza amacupa bakoze muri plastique basabwa n'umushikiranganje mu buryo bujejwe harimo ibidukikije kudahirahira ngo basubire kudandaza ubwo bucupa kubaja kubitekeramwo ibintu biribwa canke ibinyobwa hariko haribonekeza umurindi munini w'ugwaruka mu ntara ya Buhumuza ruja mu gihugu ca Tanzania muramenyere ku munsi wa kabiri tubashikiriza inkuru ijanye n'amagara y'abantu no munsi tukaza kuba yagira ingene umuntu yo kwirinda indwara y'igituntu amakuru saya gusa tubafite n'ayandi n'amakuru ahagaremwe bw'ivyuma na Koffi Olivier Rubere Ntwari bafatikanije na Greta Nindagiye mu kanya n'idonido
Radio Indundi Culture
ndasubiye kubaha mwiriwe mwarimeje kuvyumva mu ngiyo nkuru nkuru ko Nestori ntaho ntuye yari ari umushikiranganje w'ikigega ca leta niwagiye kuba umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi akaba hejeje kurahira imbere y'inama nshinga amateka nyuma yaho yari yemejwe n'inama nkenguza amateka kuri uyu wa kabiri akaba agiye kurangura ayo mabanga nyuma yaho uwahahora Gervain Ndirakobuca avuka mu ntara ya Bujumbura yatorewe kuba umukuru w'inama nkenguza amateka General Zengendanganya havuka mu ntara ya Gitega nawe akazoba icegera ca mbere kuri inama nkenguza amateka nayo Clotilde de Kampimbare avuka mu ntara ya Burunga akazoba icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguza amateka abadandaza amacupa akoze muri plastique basabwa n'ubushikiranganye mu buryo bujejwe harimo ibidukikije kudahirahira ngo basubire kudandaza ubwo bucupa kubaja kubutekeza ibintu biribwa canke binyobwa mu gihe ubwo bushikiranganje bwariko bugendera ibibanza abo badandaza bo basiguye ko ayo macupa nayo bayadandaza batamenya yaba yaguze ivyo bayakoresha ari naho basaba ubwo bushikiranganje kubereka aho babwizwa kuyadandaza hamwe mu mashirahamwe hingura ayo macupa yo anegura ko babadandaza batayasubiza muri ayo mashirahamwe kaja kuyadandaza ahandi ari naho ubwo bushikiranganje bumenyesha ko bugiye gufata izindi mu gihe iyo ngendo itohagarara Odironkeje Imana
Ukudandaza amacupa akozwe mu mwanya yakoreshejwe kimwe mu bitunze bamwe mu badandaza bakorera hafi y'isoko ya Ruvumera mu gisagara ca Bujumbura abo badandaza ariko bavuga ko batamenye ico abaguzi babo baja kuyakoresha uretse ko bamaze kubona ababigura kugira babikemwe igitoro nkuko bamwe twasanze babitwiganiye abo badandaza ariko bamirira kure kwabo babiha babagiye kubishiramo amavuta canke ibindi binyobwa
cyakewe ntavyo nokomeza frema ahubwo ivyo vyo gutekeramo mu magi ni mitobe ico kibazo cobazwa barya bene gutekeramo ayo ji cyangwa ko sabye nk'inkingi kimwe ishobora kuvugwa mu bigura mu essence cyangwa dufate ibintu by'igitoro cyane n'ibyo mu minsi minyereye cyane ndiko ndabona
navyo mugurisha ku badandaza amamesa
cyane nta mukira numwe fise adandaza mu mesango y'ikenje
naho biruko amwe mu mashiramwe yegeranye ivyatawe bikozwe mu mwanya aragiriza abo badandaza ayo macupa ko araho bayimana nkuko bishikirizwa na Silas Bucuma rongo ishiramwe nezerwa investment group
hajya mu soko ya Ruvumera bebe twaragiye kubagurira ajya mu plastic mugaba ducagurira ama plastique ajya yaba yafyondekanye ajya meza meza abacagurisha n'abantu bashiramo amaji abashiramo amavuta abaja kuyatekeramo amazi yo kunywa naho hakaba harimo imyanda myinshi barashaka koza ngo ashobe kuyikuramo kabaro twabasabye yuko ayo ma plastique bo yaduha yose tukayabagurira ayagororotse murabona ko bazaba yakoranamo ajya ama pubere twatanze mwabonye ko tujye tuyasanga mu Ruvumera
Christian nimubona umuyobozi mukuru ajejwe iby'ibidukikije mu bushikiranganje bujejwe iby'ibidukikije nyene ahamagara abadandaza kudakorana nabibu kuducupa mu bikono vyashinzwe mu gisagara ca Bujumbura
mu Ruvumera naho nyene twabonye agahaze aho twasanze hariho abantu bagura ibisigara bya plastique hanyuma bakongera bakabidandaza twasanze abana bagenda kurajya amapubere yacu bakaduza zijya plastique bakazirekipera hanyuma bagasubira kuzidandaza ntidusubire kubona abana baza gutora amapasike twamaze gushira mu bikono ngo basubire kujya kuyadandaza na cyane cyane yuko aba nabo babigura baca baje kubidandaza kuri babandi babitekeramo ubugira kabiri bakabitekeramo n'ibindi nabyo bigasubira kugira ingaruka mbi ku magara y'abantu tugiye kuzohava dufata urugamba rwo kubuza abatekera ibifungurwa n'ibinyobwa mu maplastike batoraguye no munsi rero ko tushoboye kubahereza aho bashira amaplastike tuzoca dutangura kugira ngo abatagaguje hariho hose amaplastike nabo bashobore guhanwa
amakuru d'office yemeza ko icupa rimwe rikozwe muri plastike rishobora kugwa amafaranga amajana 5 y'amarundi mu gihe ayo mafaranga ari yatangwa ku kiro ku mashirahamwe yegeranye ivyatawe bikozwe kozwe mu mwanya na cico kiro kikaba kigizwe n'amacupa afatanu.
Bamwe mu banyagihugu bakora umwuga ugusudira ivyuma mu gisagara ca Bujumbura bateye impungenge nuko ivyo bikorwa bishobora kubatera indwara na cyane cyane z'amaso. Bamenyesha ko kubera ubukene bw'ibikoresho bibakingira amasase avanze n'imbe yabiva kuri ivyo vyuma bishobora kubatera izo ndwara. Ko naho ibintu bimeze uko barashimishwa nuko uwo mwuga ubatunze be n'imiryango yabo kugira bakore batekanye basaba bakoresha babo kubitwararika no kwitwareka ico kibazo kristalize harera imana.
Ani mu bibanza bisanzwe bikoreramwo abakora umwuga wo guteranya ivyuma uhashitse wakigwa n'ugwamo gw'ivyuma abanabandi bariko barasudira. Abo bakora uwo mwuga bavuga ko bafise impungenge ku buzima bwabo bitewe na bimwe mu biva mu vyuma basudira.
Kumbira ica mbere na mbere rujya ujya mwotsi ubu kurasudira ujya mwotsi kwanza urandisha mu maso ushaka kumengura shaje uraturira cyane.
Umusore w'imyaka 25 avuga ko amazi muri ako kazi imyaka 3 yereka nako niyo bariko barasudira amasasa ba kuvyuma abaturira ku rukoba rw'umubiri
irya rimyeri hori kubita ubwo buntu bwo busese nawo buronona umubiri sinzi barangu dutwose nutwo.
Kugira rero abashobore guhangana nizo ntambamizi bashikira muri uwo mwoga bavuga ko hari abahitamwo kugura ibibafasha bakikingira aha bakavuga nk'amarori n'ibindi.
Turagerageza uko dushoboye na cyane cyane mu kwambara amarori cyane n'abafise amakasike de protection uri kuri melezi kuko gukatagura ibintu no kubitera melezi biratera induru nyinshi sana ari giye wowe n'umva mu matwi kurababara. Turagerageza nyene n'ivyo dufise na hanini nitwiyumvira ama consequences cyangwa ivyo oya to twiyumvira kazi kabandi kavuye mu nzira.
Dukoresha amarori ukoresheje udakoresheje amarori niyo ngoranye uraza kubona amaefe no mwijoro urashobora kuryama utanyoye parastamoro ubye bijya binini bijya binini by'umutwe uravyuka mu mwijoro cyane ukumva amasara kujya cyane ama
naho biruko aba basudira bavuga ko batarota boheba ako kazi kuko kabatungiye imiryango ariko gusaba abakoresha babo nabo ko baronse ibikoresho byo gukingira amagara yabo.
Iki wagisabwa muri aka kazi kacu ama equipment de protection kuko turavye gana yo kwera dukumadukora ko ibintu by'isirinda ibyuma bitabaguruka sanga wakoze ugino gishushe kikaguturira.
Uwo mugabo gusudira abahokora badafise ibikingira uruho rw'umubiri wabo harabataha bafise ibikomere ku mubiri biturutse ku mucanwa w'ivyuma bariko barasudira ubatarukira ko abandi imyotsi iva mu byo basudira igatuma badahema neza.
Radio Indundi Culture.
Hadiyo ndundi kuitira makuru ya chana narabana nyakwisa chumina zibi ni minota mirongo ibiri n'itandatu bamwe mu biyunguruza choki mwe nabunguruza abantu bakoresheje ibarabara bita rya Rukaramu ni muri komine Ntangwa mu gisagara cha Bujumbura. Ibarabara riva ku ibarabara rikuru nimero 4 rigashuka ku ibarabara rikuru nimero 5 baridoga kubona ko iryo barabara ryononekaye haraheze igihe kitari gito. Abanyagihugu basigura ko bagira gahombo kuko bafata umwanya munini kugira ngo bashike iyo baje aco kimwe n'ivyuma vyabo bihagirira ingora bigatuma bakoresha amafaranga menshi. Abanyagihugu babona ko ababijejwe bosanura iryo barabara kugira ngo ivyo kwiyunguruza vyorohe. Mugenzi wacu Olivier Kwizera yakubiteye kuri iryo barabara.
Ni barabara riva ku ibarabara rikuru nimero 4 Bujumbura Gatumba mu gice ca Kajagagerekeza kandi ku ibarabara rikuru nimero 5 Bujumbura Cibitoke mu gice ca Maramvye. Iryo barabara bita rya Rukara muri pima nk'imetero 10 mu bwaguke gushika ubu hari gice ririmwo ibinogo biboneka ko mu gihe c'imvura bitoroshe kuhacha kuko haba huzuye amazi. Ikindi gice amabuye ari hejuru mbere abahacha bavuga ko bitoroshe kwiyunguruza.
Kuri barabara rya Rukaramu ntihameze neza kweri kuko hari ibintu by'ibishimu n'ibibuye.
Genda bunda kweri ko bitoroshe kuko ugendura dudagirika umukiriya akagenda aragutuka ngo ni wewe.
Bagenda nkisa mugabo onye uduganye ngaha mwiri barabara. Cha kugenda amasaha 3 cha amasaha 4.
Iryo barabara ricamwe imiduga amakinga amapikipiki cyo kimwe nabiyunguruza bakoresheje amaguru uyu munsi. Bose bahagirira ingorane nk'uko abatuhasanze babivuga.
None sanga biratonye n'asanga byatubagurisa kwera amabuye.
Amabuye atabagura mapine y'amakinga cyangwa amaringe ugasanga aponagurika kwa umuntu abari kaca kwa amabuye abatameze neza.
Abo banyagihugu bavuga ko ari uruhombo kuko bisanga bakoresheje amafaranga menshi byongeye bakabura inge babeshaho imiryango yabo.
Uruhombo ko haragenda bari kunguka 200,000 ugasanga ikinga urikoresheje ku 200,000 ugasha usanga ugenda mu muryango atakintu. Ugiye urose iyo 200,000 yari gukora mu muryango.
Abanaga ngo ntibaduhemba kandi twari twegeye bivako nyitupfaho turi kubera amabuye ibibuye bishinze ipintu kava usikuzya guhomesha bitapfa kuri twebwe
mu byo basaba rero nuko iryo barabara ryose anugwa ndetse irigashigwa mu ikaburimbo ku neza yabahaca
yamano nenga bashiriga burimbi nawe nyene yirango amere neza
cyokogwa n'ukuri kusaba nk'abantu bo hejuru bakarara ingene bo rigenza bakaridukorera
ibarabara benshi bita rya rukara muri ca muri komine na hangwe intara ya Bujumbura ryo baryobatse haraheze imyaka irenge 5 nkuko twabibwiwe n'abanyagihugu bahaca iryo barabara nyene ricamo n'abanyagihugu bavuye mu makomine atandukanye yo mu ntara ya Bujumbura kandi rikaba rikomeza imigenderanire y'abanyagihugu baba ahanene muri amwe mu mazone ari muri komine na hangwe
hariko haribonekeza umurindi munini w'ugwaruka rwo mu ntara ya Buhumuza ruja mu gihugu ca Tanzania aho gwaruka rushikiriza imvo zitandukanye zirimo ubukene mu miryango nuko ubu ari gihe c'uburuhuko ku banyeshure baca baja kuba baraca amafaranga muri ico gihugu ahi Buhumuza twakura mugenzi wacu Pantaleo Ntakarutimana
nkuko bivugwa na bamwe mubegereye urubibi igihugu ca Tanzania gihana n'igihugu c'u Burundi muri komine ya Gisuru intara ya Buhumuza haribonekeza umurindi munini w'abaja guca amafaranga muri Tanzania haba mu mirima canke abakorerayo imyuga itandukanye nko kuragira ibitungwa gusa turi mbaho n'iyindi tubajije bamwe mu gwaruka impamvu ico gihugu gihurumbirwa basigura ko imvo nyamukuru zibituma ari zibiri iya mbere akaba ari ishiringi rikomeza kuduga rimwe rikaba rigeze ku mafaranga 305 y'amarundi bakabona ko bikiruko bigoye ko bihanganira ubukene barimwo mu gihugu cy'u Burundi indi mvo basigura ngo nuko ubuzi butagwiriye kuko hejuru y'ugwaruka rutakiri kwishure hiyongera ko urukiga ruri mu buruhuko kandi rukeneye kuzosubira kwishure rushagije waciye amafaranga arushoboza ngo n'akazi gake kabonetse ruca ruja kugakora muntwaro yo hasi aho mu Gisuru bamwe mu makuru y'imitumba itandukanye bemeza ko bigoye gucungera ubwo ruja n'uruza no kumenya abaja mu ico gihugu guca y'amafaranga kuko imbibe zitandukanye ibyo bihugu bibiri zitagizwe gusa n'inzuzi ari naho zigizwe n'imisozi isanzwe ibica bituma hari abajabuka babanje kwitoza utunyoni bakigira nk'abaho mu Gisuru mu ntara ya Buhumuza Pantaleo Ntakarutimana Radio Indundi Culture
Pantaleo Ntakarutimana igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika cara gitangaje ko gihagaritse ivyimfata kibanze impusha ku Barundi baja muri ico gihugu mu itangazo ico gihugu cashize ahabona kibicije ku buserukizi bwacu mu Burundi kuri uyu wa mbere Amerika ivuga ko imvo ari kutubahiza amategeko ajanye no kuba muri ico gihugu kubandanya kwibonekeza iyi nkuru ni ya mugenzi wacu Iva Philbert Nduwayezu yimenyereza muri Radio Indundi Culture
nkuko biri mu butumwa bwacishijwe ku mbuga zabwo ngurukana bumenyi zitandukanye ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kano mu Burundi buvuga ko buhagaritse vyifata kibanza imusha canke viza ku Barundi baja muri ico gihugu muri ubwo butumwa bubandanya buvuga ko ari ngombwa ko haba kubahiriza impusha haba ku muntu kugiti ciwe ndetse no ku gihugu ariko kubera kubandanya aho nyangwa amategeko ajanye no kubahiriza ibiringo ku Barundi baja muri ico gihugu ugutanga impusha bibaye birahagarikwa vyimfata kibanza bunavuga ko ibikorwa bikozwe n'umuntu umwe bishobora gutuma hugarwa imijyango ku gihugu cyose ntacyo leta y'u Burundi irashikiriza kuri iyo ngingo yarayitangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyi ngingo ariko igikurikira iyindi nk'iyi yari yatangajwe n'icyo gihugu mu kwezi kwa gatandatu no mwaka ini kaba yaraba ibihugu birenga 10 mu nyuma yaho gato ubushikiranganje bw'u Burundi bujejwe imigenderanire bwatangaje ko bugiye kubandanya buvugana n'icyo gihugu kugira icyo kibazo kive mu nzira ubushikiranganje ariko bwanasavye Barundi kubahiriza amategeko ajanye n'ivyo kwinjira mu bihugu
Radio Indundi Culture amagara y'abantu
Mwabyumvise ni nkuru y'amagara y'abantu inkuru tubashikiza imisi yose ya kabiri no munsi tubabwira ingene umuntu yo kwirinda indwara y'igituntu urongoye umugambi w'igihugu jejwe kugwanya iyo ndwara Joseline Nsanze Rugeze asigura ko bitoroshe kuko umuntu ategerezwa guhema agahamagara umuntu wese afise agakorora kwisuzumisha kirikare iyi nkuru y'amagara y'abantu twategwe na mugenzi wacu Alice Ndayizeye
Indwara y'igituntu ni indwara ishobora kwica igitaba yavuwe neza yandugwa biciye mu bihimba by'ihemero nkuko twagiye turabibashikiriza. Iyo ndwara y'igituntu rero ni indwara igoye kwikingira kuko bitokunda ko umuntu areka guhema, ariko hari byo umuntu yokora nkuko bushikirizwa na muganga Jocelyne Sanze Rugeze.
Indwara y'igituntu turanye ko ni indwara ica mu bihimba by'ihemero, no kuvuga no gukinga mu kuyitanga kuko ntushobora kwikinga guhema. Ngo mu buryo bwa mbere bwo kwikinga indwara y'igituntu, kwirinda rero twaje duhimiriza twati ubukororo wari we wese duca duhimiriza genda kwa muganga bakurabira ko atari gitunu. Ubwo ni bwo buryo bwa mbere burashe, hamwe n'ubwo buryo bw'uko ubugwaye nawe yosha dufasha guhimiriza abari mu kibano, abo bana mu rugo, abo bamarana umwanya munini, nimba amara umwanya munini ateramiye mu kabare, nimba amara umwanya munini ateramiye cyangwa umwanya munini ku kazi bajye basangiye ibiro, akabahimiriza ati burya je nagwaye genda nawe bakurabire.
Ikindi gifasha mu kuyikingira n'imiti avuga ko ihabwa umuntu babonye ko afise iyo ndwara ariko itarakomera.
Hari imiti yo gukinga kushika ku bugwayi bw'igituntu uti noni yo muyiha bose ya mu mugwi w'abantu babanye n'umuntu agwaye igituntu, hanyuma akagenda kwa muganga akipimisha. Ni ukuvuga umigera iba yamaze gushika mu mubiri, abasoda mu mubiri bakiye bararirwanya, uwo turashaka kumufasha kubera ikibanza kumupima atacabanza kumuha. Nuko bamuha iyo miti yo gukinga kurwara yari amaze gushika mu rugwayi, twatwononye imiti, twatwononye amagara yiwe kuko naco vyo mumarira.
Iyo miti rero ihabwa cane cane abana batarakwiza imyaka 5 canke abafise umugera wa sida.
Abo tubereza ko gusumbya abandi ni bamwe bakaribwa nk'abagwaye umugera wa sida yabaye hafi y'umuntu agwaye igituntu, hanyuma twapime tugasanga wewe turapimye nta gituntu agwaye, urashaka gukingirwa rero guca mu myisi ahwa yuko yohava adakingiwe aca aja mu bagwaye nabo igituntu ni abana bato bato bari munsi y'imyaka 5.
Mu ntumbero yo kurwanya irandagata ry'iyo ndwara, abaganga kandi bategerezwa gukurikirana ko umugwayi ariko arafata imiti arico gituma badaheza ngo bayimuhere rimwe.
Rujya rusukirane rw'imiti, umugwayi ariko arafata imiti ugasanga ntiyagifashe neza, umuganga atabikurikiranye atamubonye. Rero urumva nicyo gituma ku isi yose agerageza gukurikirana abagwayi akamwe turakwigira raporo ati ego je namonye ayinyo ego je namonye nayinyo.
Mu ntumbero yo korohereza abagwayi indwara y'igituntu, abaremesha kiyago muri kazoza ka hafi bazohabwa uruhusha rwo gutorera imiti abagwaye, ariko bo nyene baheze bakurikirane neza ko iyo miti iri kwirafatwa neza. Mu mwaka wa 2015 ibice 16% % by'abagwayi iyo ndwara niwe bitavye Imana, naye mu mwaka wa 2023 ushiriwe 2024 ibice 3% by'abagwayi iyo ndwara nibo bahitanywe n'iyo ndwara.
Ni no ngamakuru yacarangiriye ku isa 12:33. Nkengurukire mwese mwari ko murayumviriza, nkengurukire bagenzanje bafaje kuyegeranya, nkengurukire kandi Kofi Olivier Rubera Intwari na Greta Nindagiye bamfaje mu ngabw'ivyuma Tiodone niyo yanzigamiye na yabashikirije. Ndabifuze kubananya mugira umugoroba mwiza mwese aho muherereye na gahwane.